Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 15 ukwezi kwa 10 umwaka w'2018. Ku mirongo migufi kugera saa 2 mudukurikire kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Amakuru mu Burundi, Severe irasaba kongererwa ikiringo.
Niba duhaye imyaka 4 bashiremo ahantu huguruye yuko dushobora nukongera n'igihe imyaka 4 itokwira. Kuko kumenya ukuri ni byiza. Nubyo so imyaka 30, 40 mugaho kuri ukamenyekana neza.
Uyu ni Reverian Dikuriyo, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi mu gihe cyo gusuzuma icyegeranyo cya Severe. Ni mukanya mu makuru yo mu Biyaga Bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse namwe muduteze amatwi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yaragendeye ubuseruko bw'igihugu mu gace ka Bududa ejo ku munsi w'Imana, nyuma y'aho abantu 43 bafuye basenyukiwe ko n'umusozi bitewe n'uruzi rwarenze inkombe kubw'imvura nyinshi hitiye muri ako karere. Museveni yabwiye abamenyeshamakuru ko anegura abategetsi ba Uganda bemera ko abanyagihugu bubake amazu bakaba no mu kiyaya hagati y'imisozi kandi gicamwo uruzi. Akamenyesha ko abo bategetsi bananiwe no kubahiriza amategeko. Abatabara bashikiriza ko amahirwe yo kubona abakiri bazima asa n'ayatakiriho inyuma y'iryo sanganya. Muri Afrika kandi abantu baharurwa mu majana babuze ababo mu gitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 587 i Mogadishu. Hamwe n'abategetsi ba leta ya Somalia jo kuw'Imana niho bahurira hamwe bibuka umwaka urangiye ico gitero kibaye. Umukuru w'igisagara cya Mogadishu Abdirahman Omar Osmani yavuze ko iryo huriro ryo ku itariki ya 14 z'ukwezi kw'icumi kwari ukwerekana ko abanyagihugu ba Somalia biyunze mu kwiyamiriza iterabwoba. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab gushika ubu nturemanga ko ari we wakoze ico gitero, ariko sentare za Somalia hamwe n'abategetsi bajejwe iperereza bavuga ko bafise ivyemeza ko uwo muhari ari wo uri inyuma y'ico gitero cyabaye. Muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump amenyesha ko sekretere wiwe wo kwivuna abansi Jim Mattis ashobora kuba uwundi mutegetsi akomeye agiye kuva muri leta yiwe. Mu kiganiro yahaye ejo ku Imana televiziyo CBS yaha muri Amerika, perezida Trump yavuze ko sekretere Mattis akeka ko ari umudemokrate, naho avuga kandi ko atavyemeza abifitiye. Perezida Trump mu mezi 21 amaze ku butegetsi yirukanye abategetsi barenga 10 muri leta yiwe, abandi baratanze imihoho ku bushake bwabo barimwo ambasaderi aserukira Amerika muri ONU Nikki Haley. Mundwi heze yashikirije ko azosozera amabanga yiwe mu mpera z'uyu mwaka w'2018. Mattis yarakunze kudahuza na perezida Trump hamwe n'abategetsi bo muri Amerika barimwo umuhanuzi wiwe ajejwe umutekano mu gihugu John Bolton. Nayo igihugu cha Arabia Saudite carishuye perezida Trump ko mu gihe Amerika yogifatira ibihano ku rufu rw'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi, naco kizoca cihora mu gufata ibihano mu by'ubutunzi bifatiye Leta Zunze za Amerika. Perezida Trump ku munsi wa gatandatu yaragabishije ko Arabia Saudite gishobora gufatirwa ibihano bikomeye mu gihe byugaragara ko Khashoggi yiciwe muri konsira y'ico gihugu muri Turukiya. Trump yashikirije ko atawuramenya neza ivyabaye, ariko ko mu gihe byomenyekana ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite aliwe Salmani yoba ariwe yategetse ko Khashoggi yicwa, Amerika yotanga ibihano bikomeye kuri ico gihugu ca Arabia Saudite. Abategetsi muri Turukiya bashikiriza ko abimukira 22 barimwo abana bafuye igihe imodoka bari mwitere ibarabara ija kurwa ku kiraro mu burengero bw'ico gihugu. Abantu 13 barakomeretse muri iyo sanganya ryeje ku Imana nkuko abategetsi ba Turukiya babimenyesha. Namakuru y'ubwene gihugu bwabo bimukira yatangajwe. Abo biyongereye ku bandi aho ku munsi wa gatandatu abimukira 11 bafiriye mu Bugiriki ni nyuma yaho imodoka nayo barimwo isenyukiye isekaniye n'ikamyo. Abo bimukira bivugwa ko baheruka kwinjira mu Bugiriki bavuye mu gihugu cya Turukiya bari bagiye kandi mu gisagara cya Thessalonike. Muri Afrika kandi shirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ritera kamo kihutirwa risaba ko leta ya Kiisilamu ishirahamwe ry'iterabwoba risabwa kurekura abaforoma baryo babiri banyurujwe muri Nigeria mu ntango z'uyu mwaka. Croix Rouge ishikiriza ko ikiringo cyatanzwe cyo kubica gisigaje amasaha ari munsi ya 28 abo baforoma babiri Hawa Mohamed Liman hamwe na Alice Lokusha banyurujwe mu kwezi kwa gatatu n'igihe bariko bakorera mu gisagara cya Rane ahari impunzi kandi habereye ibitero by'iterabwoba byabo barwanyi. Ishyirahamwe Croix Rouge rimenyesha ko ririko rirakora ibishoboka byose kugira abo baforoma ntibicwe muri icyo gihugu cya Nigeria. Nayo leta ya Nigeria ishikiriza ko iri kwirabandanya utwigoro twayo kugira bose barekugwe bakiri bazima.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanyo gato cyane n'amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda leta yatangiye guhimpapuro z'inzira impunzi icumbikiye zifuza kujya mu mahanga no kugaruka mu gihugu. Umunyamakuru wacu I Kigali Eric Bagiruwe Ubusa araduye inkuru irambuye.
Urupapuro rw'inzira cyangwa passport rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa Abanyarwanda. Ku rw'impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa. Kuri passport y'impunzi handitseho amagambo agira ati: "Urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu gihe ku Munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga." N'urwandiko ruje rusimbura rwahozeho rwahabwaga impunzi kuko rushya rukoranye ikoranabuhanga kuko urufite akigera ku mipaka ngo imashini ngo ihite irusoma ikabona imyirondoro ye yose. Ku mpunzi rero zirashimira urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye. Bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi.
Ahanini nagomba gukenguka yamwe bure ku mutima nkengurukira Leta y'u Rwanda iyo yumvise akamo tugagoma tuyitera. Iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri kandi byose nasinzira ni munzi bamenganije ndazikora ariko murantoriye inyishu murampaye itiro gatonyi kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga ndasabye mwese muri ngaha mu mpuzu ubwatsi mu gukoma amashyi menshi cyane.
Baba bakoze urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda Ministeri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nabo barasanga urwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur Ministeri yita ku bibazo by'impunzi yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere.
Tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera bizabafasha kwiteza imbere kuko twebwe icyo tugamije ni kwigira kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire. Uru Rwandiko rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine rya iterambere ryanyu ibashe kurigeraho.
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga ko urwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho korushya byinshi kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo akure.
The old travel documents that we used to issue are no more recognizable.
Aragira turwandiko rw'inzira rucyo igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku kwisi nirwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu. Rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero, ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga, bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomokamo. Umwe mu bafasha urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo no murundi kazuba mu mujyi wa Kigali ukora ubucuruzi.
Bizofasha kurangura ko cyangwa nkora business don ari bloqué sinashobora gusohoka urwanda kugira ngo shobore kurangura cyangwa gukora utundi tuntu swatukura mukanya cyangwa biki kame murumba ko trosse droit yo gushobora gusohoka.
Bwana Anacletic ari batushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusaba izijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka.
Zakira rero niho zataye. Nuyikoresha abari ku risk kuko bashobora gukoreshwa n'abandi bantu. Inama twabagira rero nuko twifuza ko hatwatangiye gukoresha izindi dufite, abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri, twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubu ngubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose.
Umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse Geneve mu Busuwisi. Urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri. Urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi 5. Urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi. Abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka. Abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo. Ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi 10, ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'ibura inzandiko z'inzira ibihumbi 20 zakorwa igihe impunzi zazisaba. Ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu barura basaga ibihumbi 4 bamaze gufata ikarita ndangampunzi. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi 150 bari ku butaka bwarwo. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Leta y'u Rwanda n'amashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe impunzi HCR n'ibiribwa PAM batangiye guha amafaranga impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Mahama amafaranga yiyongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafashishwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku ibihumbi 504 y'u Rwanda ku kwezi. Mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa kane w'iyindwi, imiryango ifise abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 n'izohabwa ayo mafaranga. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zirashima icyo gikorwa, zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama ku ndyo imwe.
Twegeye impunzi z'Imahama twahora dufata ibigori, ibiharage, amakoto, tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyene n'amasabune. Ubu uyihabaye kandi karusho, ubu twageze mu rwego rw'uko badukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga. Ndishimye cyane kuba baduhinduriye, bakoze cyane. Je ku bwanje harakarusho kandi ndanezerewe, ariko ubu uyibiharage turabifata, tugafata n'ubwo buyi, tugafata nayo amafaranga ibihumbi 500. Yesu abaho umugisha frema kuba bariyumviriye icyo gikorwa cyiza. Jewe nk'uko ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori. Ahubwo icyo gikorwa bazogikomeze, ahubwo bagire n'akarusho banatwongerereho.
Yamara naho biruko haracariho utugorane. Uwo mugabo nahashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari 2 cyangwa 3 co kime n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi.
Dusanga ari akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nk'ayo baduhereza. Dugeranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga usanga bafise akarusho. Tunenge duhari nuko hari abantu bibuze ku mariste kwerutangaza ukuntu wewe wari usanze utega bakubona mashini mugahageze kuri iyo amafaranga agaca bakubura. Ikindi naco nuko tubona ko amasoko agiye kugorana, abantu barenga 60,000 guhurira agasoko kamwe gatonya. Duhoraho n'abanyarwanda dushobora kurya dusuma kandi dufite amafaranga. Rero turasaba ko abantu babagwiyemeza mirimo, abantu bafite imitayi ikomakomeye boza n'ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi nkambi tukaza turahaha. Ikindi naco twaneguye ni uko abana batarakuye bataragera kurya bataba amafaranga kandi muzi kabana ariko abantu barya cyane ndera gitema kuko iyo mubyeyi ataraye amerewe neza umwana nawe imere nako umwana aronka kandi umwana byara konsoma akosoma cyane nico kintu bo barabuka ikosora umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama giwe nawe amafaranga yiwe akayashirako ama imiryango itatu ibiri numwe isigaye ikaba ikiro iriko irafata indya nabo bazoshikirwa
no muyobozi w'ikambi ya Mahama arashima ko karusho Madame Goretti Murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa bya bibigori canka amavuta bahora bafashishwa ishiramu gitaho impunzi ya Ser Pam hamwe n'abaserukiri bushikiranganje buraba impunzi Midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosogwa mu kwezi gukurikira kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera zibanza kuguruza konti muri banki yitwa Equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi bayaronka bakoresheje ikarata Mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri icyo gikorwa umwanya uwariwo wose zikeneye amahera HCR pa Mucokime na Midimar mbere n'userukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere y'imijyango ngo yabo naho baba ikambi impunzi ya Mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2015 irimo abarundi hafi ibihumbi 60 bagize imiryango ibihumbi 20 bya Clavier Niyonkuru i Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Mu Burundi inteko ishinga amategeko imitwe yombi yasabye leta kongerera igihe cyo gukora umurwi sever ujejwe kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi ibindi kuri iyi nkuru dutega amatwi Remonzi Imana.
Umugwi w'amahoro mu nama nshingamateka urabe ibibazo bya politike waciye ijya n'iyindi cegeranyo cy'umugwi Severo jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi cyo kuva mu 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyu mugwi wakoze ibikorwa by'ibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye nk'uko byashikirijwe na Gerase Daniel Ndabirabe harongoye uyu mugwi yavuze ko atawoshoka yemeza ko ivyo abagize cyo bashikiriza Severo bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya. Kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusange hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho.
Mubuze muti haraho mwatoye force commune kuri ivyo bisigarira mwebwe murashaka kutubwira muti ni bisigarira zo mu 72 hanyuma abandi nabo gacha bavuga bati oya nivyo mu 93 none muri abo babiri ninde afise ukuri mebwe mucha muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga urya nawe yavuza toya nibyo mu 93 nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga ndo nukuvuga yuko mucha mujya mu mayirabi bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa nayaryari.
Umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa ari naco gituma uyu mugwi wasavye kongegwa ikiringo c'imyaka 3 kugira urangize igikogwa. Clotilde Niragira avuga ko uyu mugwi wagize ikibazo c'ubujyo
dufise kadre bane bonyene mu mugwi ngai bujumbura gusa ivyo rero vyaratugoye iyo turonka umugwi twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafite butandukanye kugira ngo badufashe uburyo byaratugoye cyane. Muribuka neza yuko muri ibwirizwa harimo ko twategeza gushiraho abakadire nyine n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu ariko ivyo vyose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo.
Ikindi kibazo cagaruzwe ko n'ikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwi utohoza kuva Burundi bwikukira no kuvuga mu mwaka w'igihumbi 1962. Pascal Nyabende umukuru w'inama nshinga amateka yunganirwa kuri icyo kibazo na Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati.
Dushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu gihumbi 1962 namba na gato birafise iyo byaje biva none aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute. Ninacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'igihumbi 1962 ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye
mu corona taraza muri Afrika nta munzi zariho abantu bari baringuruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta munzi zariho iyo yo simbona biko biraza ni creation mu corona uro ni ngombwa kuri iyo hangiro kumenya neza uruhara gwa mu corona kugira ngo akomere duterinde ntambwe tumaze gutahura yuko mu corona yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwa bisesanga ukabishira habona ko twoshinga n'ubwo rubanza
nayo kubijanye n'ikiringo uyo mu gutegereza kongegwa mu gihe amategeko awugenga yemeza ko wongegwa umwaka umwe gusa abakenguza amateka n'abashinga amateka basabye ko kongegwa ibiringo bishoboka harabwe ibikorwa bisigaye Reveriano Ndikuriyo arongo inama nkenguza amateka yemeza kwivyo vyofasha kugira uburundi bushike gukuri kunywanisha barundi
musanzwe byo bungeye bakavuga bati igiko kibandanye suba ko kwabandanye abantu abandanya umugwi barabiba ati umwanya wukwira nimba duhaha imyaka 4 bashiremo ahantu huguruye yuko dushobora nikongera n'igihe imyaka 4 itokwira kuko kumenya ukuri ni byiza n'ubwo twa imyaka 30-40 mugabo kuri ukamenyekana neza tukamenya ingene tuzohinduka ingene tuzokwirekonsiliya mugabo byanditse neza atari ibintu tuguca hejuru byofasha
kiretse ivyikiringo n'umwanya ukongerwa amatohoza agatangura kuva kubihe by'abakoroni mu Burundi gushikaho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe nuko uyo mugwi wobanza ukabangira ivyo gushingura n'iteka ibisigarira by'abantu byatowe mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe wari bamenyesheje kw'ico gikorwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa 2018 umugwi Sever watanguye ibikorwa kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 ukaba warangije kiringo cawo mu kwezi kwa 12/2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali rwatangaje ko Radio Amazing Grace yatsinzwe mu rubanza rwayo n'urwego rw'imirimo ifite igihugu akamaro rura asumta kaboyi araduha iyi nkuru.
Byari byitezwe ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutangaza kuri uyu wa gatatu umwanzuro w'ibyavuye mu rubanza radizwe ku izina ry'ubuntu butangaje mu Kinyarwanda yarezemo rura. Mu gihe cya saa 8 umuyobozi w'iyi radio Pastor Greg Shofu ari kumwe n'abana be ndetse n'abakozi bahoze bakorera iyi radio bageze ku rukiko maze babwirwa ko urubanza rwaraye rusomwe ni ibintu byabatangaje kuko bari babwiwe ko urubanza rusomwa kuri uyu wa gatatu itariki ya 10 z'ukwezi maze batungurwa n'iryo hinduka kandi batamenyeshejwe umwanditsi w'urukiko yabasomeye muri make umwanzuro wafashwe ababwira ko urubanza radio ubuntu butangaje yari yarezemo rura ko yayifunze mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse ku iradio yanadeze n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ko ari rwo rwatumye ruri yifunga umwanditsi w'urukiko abwira Pastor Greg kwiza imanza zombi bazitsinzwe ko ahubwo agomba no guharura indishyi z'akababaro zingana n'amafaranga 500,000 yuko yayishoye mu manza nta minota 5 yo gusobanurirwa iki cyemezo byamaze maze Pastor Greg ahita asohoka mu ijwi ririmo umujinya mwinshi yabwira ijwi rya Amerika ko ari icyemezo gishingiye kuri politiki.
This is a very political decision that has taken place. Very, very political. Obviously, you know, there's some people high up who don't want our radio to be turned back on. This is a political decision. If you want a political fight, I will bring you a political fight. Okay, this is not over.
Aragira ati icyo mvuga hano iki ni cyemezo cya politike gifashwe ni cya politike ni cya politike biragaragara ko hejuru hari abantu bakomeye badashaka ko radio yongera kumvikana niba mushaka imirwano ya politike ndabazanira iyo mirwano ya politike iki cyemezo nticyatunguye nyiri radio gusa kuko n'abanyamakuru bahoze bakorera radio ubuntu butangaje bari benshi mu rukiko ndetse nibatinye kugaragaza ko umwanzuro batangarijwe atari bo bari biteze
nk'abakozi byo biradutunguye cyane kuko ntago twari twiteze ko twatsindwa twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuza kubona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi tumaze igihe kinini cyane ko guhera mu kwezi kwa kabiri twicaye kugeza ubu ngubu urumva nameze hafi 8 uyu munsi icyizere gisa n'ikigiye
nimba hari akazi wari ufite ukaba ufite ibyo ukora bakabifunga kuko nigeze kuri radio ntabwo ari twenyine hari abantu benshi yari ifite akamaro bayikoreragaho nk'ubu ngubu hari n'abantu bari barishyuye tujyanye amasezerano nabo bari barishyuye amafaranga menshi dusanga batunguwe nk'uko urebye dukurikije urukiko rwagenze ni ku rubanza rwa rwagenze twavuye dufite icyizere ariko nyine urumva nawe byanze bikoze biradutunguye.
Intandaro y'iki kibazo yaturutse mu kiganiro cyahise kuri radio ubuntu butangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ikiganiro cyatanzwe n'umuvugabutumwa Nikora Niyibikora. Ikiganiro cyavugaga ko abagore ari indaya abita bicanye n'abagizi ba nabi, avuga ko ari abantu ibibi byose ku isi biturukaho. Inzego zitandukanye z'abagore zahise zishyira ikirego urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC basaba kurenganurwa kuko bavugaga ko basebejwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, noneho sport n'imikino mu Rwanda. Ejo kuwa kabiri Amavubi azakira Sili National ya Guinea Conakry I Kigali mu mukino wo kwishyura. Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye inkuru.
Mu mpira maguru urugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu kandi 2019 rurakomeje. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo irimo guhatana mu itsinda rya munani ririmo kandi Guinea Conakry, Cote d'Ivoire na Repubulika ya Centrafrika. Kwa gatanu w'icyumweru gishize u Rwanda rwahuye na Guinea Conakry ku mukino w'umunsi wa gatatu w'amajonjora mu matsinda. Mbere y'uyu mukino Amavubi yasabwaga gutsinda byanze bikunze kugira ngo agarure icyizere cyo kuboneka mu makipe 28 azahurira muri Cameroon mu mpeshyi y'umwaka utaha mu cyiciro cya nyuma cya kane. Ku batoza nabo icyizere cyari cyose kuko bavugaga ko mu mukino waherukaga hagati y'u Rwanda na Cote d'Ivoire wari wabereye hano i Kigali gutakaza amanota byari byaturutse ku ikosa ry'impanuka ryari ryakozwe n'umuzamu Olivier Kwizera. Umutoza w'abazamu Thomas Wembo yari yavuze ko icyasabwaga ari ukuganiriza uyu musore kugira ngo atazongera gukora amakosa y'uburangare.
Iyo umukinnyi yakoze amakosa no kureba uburyo ugomba kumuvugisha kugira ngo adakomeza gukora amakosa. Uvuga ko ikosa yarikoze tugiye kujya muri nuze dezemita, ugomba kwitonda ku magambo ugomba kumubwira kugira ngo arangize match neza. Yakoze amakosa ariko na makosa umuntu ashobora gukosora, niyo mpamvu turi hano. Ibyo tugomba gukosora muri preparation ya match ya kabiri tugiye gutegura, tugomba kumubwira ko yakoze amakosa, ko atagomba gukomeza kuyakora, tukamwereka impamvu atari byiza, tukakomeza kumuha imyitozo kugira ngo atere imbere, no kumuvugisha amagambo ari positif kugira ngo adasubira inyuma. Sino udakoze attention ukamubwira amagambo atari meza yasubira inyuma.
Gusa mu mukino wo kuwa gatanu w'icyumweru gishize hagati y'Amavubi y'u Rwanda na Sili National ya Guinea Conakry wabereye kuri stade yitiriwe wa 28 Nzeri muri Guinea, uyu muzamu Kwizera yisanze ku ntebe y'abasimbura, umwanya we uhabwa Yves Kimenyi. Abandi bakinnyi batangiye umukino kandi barabasimbura ku mukino w'u Rwanda na Cote d'Ivoire ni Emmanuel Imanishimwe, Jean-Claude Iranzi, hakiyongeraho na Jacques Tuyisenge wari ufite imvune. Umuvuno w'umutoza w'u Rwanda Vincent Mashami ntabwo watanze umusaruro kuko ikipe ye yongeye gutsikamirwa n'umutego w'urugogwe itsindwa ibitego biri ku busa. Gutakaza imikino itatu yikurikiranya bisobanuye ko Amavubi y'u Rwanda asa nkaho yamaze gukura y'amaso, imikino itatu isigaye ikazaba ariyo kurangiza umuhango. Ejo kwa kabiri kuri stade ya Kigali I Nyamirambo u Rwanda ruzongera rukine na Guinea Conakry. Na Bikaita Ibrahima Traore na bagenzi babo basesekaye I Kigali kwa gatandatu w'icyumweru gishize mu gitondo bazanye n'indege yihariye kandi yihuse, mu gihe abasore b'Amavubi y'u Rwanda bagarutse I Kigali nyuma mu gicuku gishyira ku cyumweru. Mu gihe u Rwanda na Guinea Conakry bazaba bakina umukino wo kwishyura ejo kwa kabiri muri iri tsinda rya munani, kandi ikipe ya Repubulika ya Centrafrika izaba irimo yakira Cote d'Ivoire kuri stade Barthélemy Boganda mu mujyi wa Bangui. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino mu matsinda, ikipe ya Guinea Conakry niyo iri ku mwanya wa mbere mu itsinda rya munani ikagira amanota 9-9. Cote d'Ivoire ni ya kabiri n'amanota 6. Ku mwanya wa gatatu hari Repubulika ya Centrafrika ifite amanota 3. Ikipe y'u Rwanda iri ku mwanya wa kane na wa nyuma ikagira ubusa bw'amanota 4-4. Tukira umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye nibwo hazatangira shampiyona y'icyiciro cya mbere izahuza amakipe 16 nk'uko bisanzwe. Ku wa gatanu kuri stade ya Kigali I Nyamirambo, ikipe ya APR FC izahura n'Amagaju FC. Nyuma y'uyu mukino APR FC izahita ishyikirizwa igikombe cya shampiyona yegukanye mu mwaka ushize w'imikino. Ku wa gatandatu hazaba imikino ine, ikipe ya Kirehe FC izakira Kiyovu Sport I Kirehe, Mukura Victory Sport ihure na Sunrise kuri stade Huye I Butare. Kuri stade Gicumbi, ikipe ya Gicumbi FC izakira Espoir FC, Etincelles FC ikina na Lyon Sport kuri stade Muganda I Rubavu. Ku cyumweru, ikipe ya AS Kigali izahurira na Musanze FC kuri stade ya Kigali I Nyamirambo, Marine FC yakire Bugesera FC I Rubavu kuri stade Muganda. Mu wundi mukino uteganyijwe uwo munsi ku cyumweru, ikipe ya AS Muhanga izahura na Police FC kuri stade Muhanga I Gitarama. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Nshuti mwese uko mungana ni kuri iyi nkuru ya sporo n'imikino ya Jean-Claude Munyandinda dushorejeho iki gice cy'isaha cy'amakuru, ariko rero ntimugiye kure kuko ibiganiro birakomeza kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mbaye mbike banuye, mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.